Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Niriwe changu mara muzi nchuti bagenzi ba radio inzamba gatika kwa turi kumuswa kabiri gene kizo jamii ngiri muna ni ruhesi umwaka yumbi na mirongo na kabiri tulabaye ikaze mwana makuru tugira ngo tuwashikirize akaba aza kubagizwe n'ingingo nkuru zikurikira umunyamabanga wa baramatari w'intara ya Rumonge yaraya kombowe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu tukabibaye inyuma yaho yemereye ko hari igitoro cyafatiwe mu nzu iwe baza kubikurikira mwana makuru umuhari uharanira gato y'akazi na muntu urige iteka urarajwe ishinga n'inyifato y'ugwaruka gw'imondera kure gwihaye kuhohotera abantu anshaka niko yagize akaba bivuze inyuma yaho imondera kure zo muri commune Kayogoro zitereye umuryango zigakubita abawubamwo n'ubu ababaye bakaba batarashobora kuvugwa kubera batagira ubushobozi muraza kubyumva muri ano makuru usaba abigisha amafaranga yo gusonesha ibitenge bisa no kubasahura kuko basanzwe bari mu bukene nyuma yaho abigisha bo mu ntara ya Cankuzo bariko barategekwa gutanga amafaranga ari 30 kugira bigurire umwambaro wo kuwa mbere mu kakaro mukanya nizo nizo jano makuru mugiye gushikirizwa nanje Eddie Claude ni nazwe
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha ikaryango umwe barakubiswe barashaya n'imisore imbonera kure hari mu ijoro ryo kuri w'Imana ivyo bikaba vyabereye ku mutumba gasenyi zone bigina muri commune Kayogoro ni mu ntara ya Makamba abakomeretse n'ubu bakaba bataravugwa kubera banse kubakira kwa muganga kuko ata buryo bafite inkuru ya Jean-Marie ndabashinze
nkuko amakuru radio inzamba agateka kawe ikura muri bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba gasenyi wa commune Kayogoro ngo hari neza na neza igihe cy'isaha imwe aho umushitsi yaraje kugendera uwo muryango yafashwe n'imisore y'imbonerakure ahejeje kwivuna akanyota mu kirabo ayo makuru akavuga ko uwitwa Erasme asanzwe arongoye imbonerakure yamwatse ibyangombwa n'abamwishura yuko atabyagendanye niko gutangura kumukubagura amukubita aheza musubiza muri uwo muryango yaravuye kuramutsa baramukubita be na bene urugo basiga ari ndembe ayo makuru akemeza ko abakoze ako kabi kabishe ari misore igera kuri 30 izo mbonerakure zagiye kuva ngaho ari uko hashitse umukuru mutumba Gasenga acagenda atwaye uwo mushitsi yari yagendeye urugo nk'uko umwe mu banyagihugu yabibonye avyigana
wa mbere yahamagaye umushitsi yari yaje ngaho kuraba babanyi hanyuma icyo yakoze yamusabye indangamuntu yamusabye muranga hanyuma mu nyuma hata avuga yuko atacyafite basanzwe yari mubanyi uhora kugera gatoyi hanyuma rero aca ko acahamagara abandi barakubita abantu barakubita abantu bo muri uwo muryango bikaba bakomereka hari n'abari baboshye rero ikibabaje gushika n'ubu ni uko bataravugwa kubera ubukene ku bitaro barakira hari n'ikindi nacyo ni uko umukuru w'umutumba ariko aragerageza gusukamo amabisi avuga yuko hobaho ukumvikana ngo bumvikanirize ariko mu bisanzwe uko twebwe tubibona abo bantu bategereza guhanwa imbonerakure zategereza guhanwa bakabona yuko hari ikigedera bakabona yuko hariho kirazira bakabona yuko iyo umuntu yakoze ikibi ategereza guhanwa
abanyagihugu basaba ko iyo misore yokurikiranwa igahanwa kandi ko hatosubira gukoreshwa igikenye mu guhohotera abanyagihugu ataco bazira ikindi kibabaza abanyagihugu nuko bagiye kwitura igipolisi ariko ntibumvirizwa eka no kwa muganga ntibabakiriye kubera atangwati bari bafite uruganda rwa radio inzamba agateka kawe twakuye kuri telefone umustanteri wa commune Kayogoro ariko habuze uwitaba
arakoze Jean Marie ndabashinze mwasher niko yagize arongoye irige iteka umubanza agateka kazi na muntu amenyesha ko batu umutima uhagaze n'inyifato imbonera kure agasaba leta y'Urundi kugira ico ikoze kugira agateka kazi na muntu kubahirizwe mu gihugu ansha niko yagize arongoye muhari iteka ubanza agateka kazi na muntu
ishyirahamwe rigiteka rateye umutima uhagaze n'ukuntu imbonera kure zibandanya zigenza kibikoko zitubaha agati ya kazina muntu aho abantu bicwa bakanyuruzwa bagafatwa ku nguvu bakaborezwa igufa bagahagarika bidaciye mu mategeko n'uwo mugwi w'ugwaruka birababaje kubona umugwi waherukana ugira kuronswa inyigisho hanyuma ugashyirwa no mu nzego zicungera umutekano terera n'umwiterambere ry'igihugu aho zibandanya zibonekeza zigenza nk'ibikoko ashyiramo igiteka rifatira ku muryango uheruka kubagurwa ku munsi wa Mungu aho bakubiswe n'imbonera kure bakaba kubita umuryango bagakubita n'abari baje kubagendera ishyiramo igiteka rihamagarira Leta y'u Burundi yuko yohagarika iyo ngendo mbi ituma isubiza inyuma agateka kazi na mwene
mu makuru ajanye n'intwaro ibereye umwe wajejwe intwaro mu ntara ya Rumonge yabogozwe mu mabanga ajejwe kuri uno wa mbere Gilbert Rugavde yahorari umanuzi wa buramatara ajejwe iby'ubutunzi akaba yaheruka gufatanwa igitoro cyo kudandaza muhira iwe abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bakaba basaba ko nabo bafatikanije ubunyonyezi bohanwa ni nkuru tubaza Pierre Gahungu
Itegeko ry'umukuru w'igihugu ribogoza ngo yahora ari umuhanuzi ajijwe ubutunzi byasohotse kuri uyu wa mbere yagirizwa gukora ibikorwa bishobora guhungabanya ubutunzi bw'igihugu bikanatera uruhagarara hagati y'indongozi n'abanyagihugu nk'uko tubisanga muri iryo tegeko Gilbert Horugavye yaraheruka gufatanywa igitoro muhiriwe yaranabyemereye imbere y'umukuru w'igihugu ku kibuga cy'umupira w'amaguru ibyizigiro hari ku munsi wa gatanu w'indwi iheze
iyo igitoro kibonetse kibonetse ku matongo wewe acakenda kubera igitoro agasakira amagongo hanyuma agacagana n'ahuruhukira ahuruhukira niho basigurira niho bakoranira n'amayito abamotare abasanzwe bafite amayendero niho bakibagurira akiriza kuri magenda genda
ubudomwa ko urutoke ni musitanteri wa komine Rumonge uretse ko yafatanye ivyo bitoro amaritiro arenga amajana atanu Jeremy Bizimana aragirizwa ko adandaza ico gitoro kuri magendo amakuru ava mu zone buruhukiro akabavuga ko ibitoro vyiwe bigurirwa ku mayengero y'ibigazi
ico kinyoro cyari cyane cyane gicururizwa ingwe gicururizwa mu bigazi uwo yagerageje kubyanka kubera yaje kukimuha ikiyamu cy'amande birazwi
abo banyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bakaba basaba ko hatoba akamwana wa mama ahubwo ko n'uwo musitanteri yo kugwa
inzamba
makuru tubandanyije mu gisata cy'indero aho tugaruka ku gateka k'abarimu uburenganzira bw'abigisha ntibwubahirizwe ako ni akamo gategwa na Eurali Nibizi yahoze arongoye sendika y'abigisha STEB akongera agaharanira agateka k'abana ko kwiga avuga ko ari usuma gutegeka abigisha gutanga amafaranga ibihumbi 35 canke arenga yo kugura umwambaro w'ibitenge bazodefiramwo itariki ya mbere mu kakaro kubwahira ari Nibize abarongoye indero mu ntatanguzo bari bakwiye no guhagarika gukangisha ibihano abatemeye kuyatanga kuko atategeko na rimwe baba barenze umviriza Yonali Nibize
iyo ngingo bariko barabafatira ni ingingo y'agahotoro kandi ingingo idahuye n'itegeko na rimwe twumvise ngo bavuga ngo udatanga amafaranga yo kugura ico gitenge tubwira abambara umwambaro umwe ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi ngo ni nawe ntazoheza ngo aronke ibikoresho byo gutegura ibikoresho byo kwigisha ibyo bintu nta nahamwe bihuriye icya mbere nta tegeko na rimwe rituma umuyobozi cyangwa uwo ari we wese abwira umukozi ngo nagure impuzu ku nguvu nimba ku kazi babona ko bakeneye umwambaro hari ingene bigenda babicisha mu kumvikana bakamenya bati umwambaro ni uyuhe bwawe turazi neza ko abigisha badakoresha iniforme batagira umwambaro w'akazi niyo hari umwambaro w'akazi umukozi aratanga igice umukoresha agatanga igice kandi bagatanga umwanya wo kubikora kandi bakamenya iminsi iyo mpuzu imara ariko kubona yuko hageze umunsi mukuru aha barabifata mu bisatu binaka bakabifata mu bisatu binaka ibyo bintu n'ubunyonyezi n'ubusuma twohanura rero yuko abantu bajejwe indero ku rwego rw'igihugu abantu bajejwe ibyerekeye agateka k'abigisha ayo n'amasendika nimuhaguruke nimba n'ibyo Leta y'u Burundi ikeneye umwambaro umwe w'abigisha baheze babivugane babibwire aho babicisha naho ni ibikoresho by'ishuri ntabwo bipfa bipfana n'umwambaro w'igitenge kumbura ushobora kwambara rimwe ejo mu gatondo ntusubire kwambara ibyo rero n'akarenganyo birenze amategeko twosaba yuko atawosubira kuza aracuragiza abigisha ubukene burahari udufaranga baronka ni duke nta mu bagende kubabohera kuri ibyo
amakuru twatubwiye turandeze mu gisata cy'imibano ijanye no gutorana kw'abakenyezi. Abantu bose barangana imbere y'amategeko bategerezwa gutorana bose atawuvuyemo kwitongo ry'umuheto basigiwe n'umuvyeyi wabo. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, avuga ko n'ikibazo cyo gutorana kwitongo ry'umuryango kigiteye impari batazotegerezwa kuciga neza ku buryo gitoregwa inyishu kidateye ingorane. Umukuru w'igihugu akaba yabivuze mu mpera z'indwi iheze mu rugendo yarimo mu ntara ya Rumonge. Tumutege yombi.
Ingene abana batorana mu bisanzwe nta mwana n'ikinono, mu gutorana abana bose barangana, bihora bitangura kumera nabi ryari? Ni iki kibazo kijanye no gutorana hagati y'abakobwa n'abahungu? Umwe yaragiye kuba kugwiwe iyo o uwundi yaragiye iyo o. Icyo ni cyari kibazo kiduhanze twese. Mukanashoye na manda gitandukanya mo kabiri, hari itongo ry'umuryango n'itongo ry'umuheto ntibisa, nabyo rero ntagira bazokwihinguza. Je nubatse parcelle, nubatse inzu, nkaba mfite abana batanu, abakobwa n'abahungu bategereza kugabura iyo nzu. Ni yabo bose mugara yacu ava abakobwa avamo barimwo kubera imeze nk'iryo tongo ry'umuheto. Jere naba naguze itongo ry'umuheto, abana banje mu kurigabura abahungu n'abakobwa barangana. Mugabo hari itongo ryamaze kwitwa iry'umuryango kubera ryari rya naka yabyaye nakabyara naka nakabyara naka. Icyo turiko turaciga niho twasanze bica bifatana n'akaranga k'u Burundi, aho umukobwa yashitse iyo agiye kuba kugwiwe aca umwana umuryango hariya agacaja muri urya muryango. Rero hajya tubikoze nabi twashobora gusanga dusambuye n'u Burundi, kuko umunsi umwe muzosanga abahanza bariko bagabura mu bajeji bagacaca kwata wowe twavukanye rya none umukobwa atakiriho nk'akaroro none asigaba abana ateza kuja kurondera ibyanyi niyo biri. Mugana abo bana babaye abahanza, se wiwe agaca baserukira aza kuvuga ati turangana wa mugabo wewe wewe musaza wa madamu wanjye yitabye Imana, turagabura twaze hasi turangana. Murumva amatata ashobora kuza kubera imico n'akaranga by'u Burundi. Ibyo rero tuzobikora twitonze turaba neza ingene bigenda. Icyo rero nicyo cyongere kizagorana n'ahandi abana barangana imbere y'umubyeyi.
Evariste Ndayishimiye, umuhari w'abakenyezi n'abigeme baranira amahoro n'umutekano mu Burundi na mahoro, barashimishwa ivyaraye bishikirijwe n'umukuru w'igihugu, aho bavuga ko ari intambwe kandi nziza mu ntumbero yo gutorera inyishu ikibazo cyo gutorana kw'abakenyezi iwabo. Mari Louise baricakarongoye uwo muhari, akavuga ko biteguye guterera mu ntumbero yo gutorera inyishu icyo kibazo. Kurikira Mari Louise baricakarongoye.
Umukuru w'igihugu yaravuze ati mu bisanzwe nta mwana n'ikinono, abahungu n'abakobwa bose baratorana. N'ubwa mbere twumvise umurongozi mu Burundi avuga atomoye kw'abana bangana ari umukobwa ari umuhungu bangana imbere y'ababyeyi babo kandi bategerezwa gutorana bose co kimwe. Aha rero turageze intambwe ikomeye mu rugamba tumazemo imyaka, tuvuga tutabana bakwiye kungana imbere y'ababyeyi bose bagatorana, ariko bikama bifise inzitizi. Icyo dushimye cyane ni uwo muryango yuguruye akavuga ati n'icyo kitoroshe kubw'imico n'akaranga k'u Burundi ari naco mbere cyahora gituma benshi bugara ntibagombe kugira icyo babivuga ko cyangwa icyo bakora kugira habe ihanahana ry'ivyiyumviro byugiraho ridushikana ngo turabe ko ikumirwa ry'abakenyezi kenyezi n'abigeme ryotora inyishu. Ubu rero turashimye cyane ko yugura uwo muryango akavuga ati nimuvyiyumvire ko muze mumbarire uko twobikora. N'ukuri ni intambwe ikomeye cyane. Abakenyezi n'abigeme iyo bahanira agateka kabo ntibaba barondera guhungabanya iteka n'ineza y'igihugu. Akaranga kacu nako nikaba kadusubiza inyuma, turashoboye kuvyiga tukabigorora. Turashimye cyane ko umukuru w'igihugu yavuze ati tuzociga natwe tugitorere inyishu turabe ibyo dufasha, turabe ibihuye n'iby'iwacu, hanyuma dutore inzira ikumirwa ry'abana mu muryango riveho. Turabimushimiye cyane rero kandi tumusaba ngo abandane iyo ntumbero aje imbere kugeza adushitse ku ngingo izofasha abana bose b'igihugu atakurobanura ku kibaho.
Mbere gusozera no makuru, abana n'abakuze basegereza mu mabarabara igisegara cha Bujumbura bafise imisi 14 kugira babe bahagaritse gusega ingingo ikaba yafashwe na leta ibicishije mu bushikiranganji bwo gufatana munda mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji Felix Ngendabanyikwa yasavye abajejwe intwaro n'igipolisi kufasha kugira iyo ngingo ije mu ngiro kuri kila Felix Ngendabanyikwa
twiheje nyene ikibazo cy'abana bo mwibarabara cabaye ndanse mu bisagara bimwe bimwe bigize igihugu cacu twisunze ingingo ziri mu gitabo mpanavyaha leta y'u Burundi ibicije mu bushikiranganji bwo gushigikirana ifashe ingingo zikurikira abana bose baba canke ibiyerereza mu mabarabara hamwe nabo basegerereza ku mabarabara basabwe ko boba bahevye iyo ngeso kandi bavuye mu ibarabara mu kiringo kitarenze indwi zibiri uhereye umunsi itangazo ryatewe ko umukono umuntu wese afise ikibazo icarico cyose kimubakiye canke co tuma aja mu ibarabara asabwe kwitura abajejwe intwaro canke abajejwe iterambere ry'ingo n'imiryango kugira ngo nabo bamugire inama y'ingene yo vyifatamwo canke wo mushigikira ku barundi bose n'abanyamahanga bafise umutima wo gufasha abo bose basegerereza basabwe kwitura imigwi ijejwe gushigikirana iri ku nzego zose z'igihugu gushika ku mutumba kugira ngo babereke uko bo bigenza kuko uzofatwa ariko aragira ico atanga kusegerereza mu ibarabara azofatwa co kimwe nawe kuko biri mu bikomeza iyo ngeso
wo mugambi wo gukura abana n'abakuze mu ibarabara usaba integuro nini n'umwihwezo umuza bikogwa mu ishyirahamwe giriyuja gitayineza y'abana kubwiwe iryo tegeko riteye kubiri n'icegeranyo cyari cyashikirijwe n'inama shikiranganji icegeranyo catomora inzira zofasha kugira abasegereza bakugwe mu mabarabara bongere basubizwe mu miryango yabo kuri kira Aimable barandagiye akaba yabivugiye kuri radio Isanganiro
twebwe byaradutangaje rwose kubera ikibazo cy'abana mu ibarabara n'abakuzi basegereza ni ikibazo kizwi igituma byadutangaje ni uko hariho umugambi wanditswe kugira ngo bashobore gukura abana mu ibarabara nabo basegerereza mugabo umugambi uzofata umwanya ukuvuga yuko ubuye twari umuce wo kurondera uburyo turi kumwe twese turabe yuko ibiri muri uwo mugambi tubishyira mu ngiro ibiri muri umugambi ni ibintu bitomoye rwose icya mbere kugira urutonde rw'abo bantu ingene bangana bava mu maprovensi ayahe bava mu makomine ayahe barafise ababyeyi abadafise ababyeyi twogira iki abafise ababyeyi ugaca byoroha guca babajyana mu miryango naho nyine muri uwo mugambi harimo ikintu tugushyiraho ibigo mu maprovensi cyane cyane mu maprovensi havayo abana benshi aho rero muri icyo kigo twagize barashyiramo yuko mu maprovensi yose bagira ibyo bigo hanyuma abana bagacayo bakaraba yuko ushobora gusubiza mu miryango aba bana ubwo barabye umwe wese bimeze gute kubera ugiye kuvuga uti ko mugomba kubasubiza muri kominote bose icyo kimwe ntibishoboka kubera ntibafite ingorane zimwe rero nicyo tuma jyewe ncangira n'ubwo bangira nti nibavuga bakavuga amayingabiri tuba tubona ko bimwe ntibizoshoboka ahandi abwije ukuri umugabo icyo nabahanura ni uko boraba iyo ngingo bafashe bakayiraba neza bakaraba ko ishoboka hanyuma bakaraba ibiri muri uwo mugambi wa leta bakabikurikiza uko bimeze kandi bo bikurikiza kize nawe bese nibaje ko tuzi kibazo cy'abana b'umwirabara nabo basegerereza mu ibarabara
Aimable barandagiye umuhuza bikogwa mu ishyirahamwe giriyuja gitayineza y'abana nino ngaha duce dusozera no makuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwe mwese mwari ko muradukurikira bagenzi bacu badufashije kuyegeranya bakoze Eddie Claude nini nahazwe ni je ndari ko ndabashikiriza ndabikebanuye na ubutaha.